kubwumushwe zamanza kizigenda wa Republika y'u Burundi kuva ku munsi wa Mungu heze harabaye ibitero bikomeye vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura no ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'igihugu. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Sylvestre Nyandwi yemeje ko amatohoza ya mbere yerekana ko ari ibitero vy'iterabwoba.
Harabaye ibitero by'ibisasu ntekwantoki byatwaye ubuzima bw'abantu n'ibintu byononekaye. Ibyo bitero bikaba bije bikurikira ibyari bimaze igihe bikorwa. Mu ijoro ryo kuwa 19 rishira uwa 20 Nyakanga naho hari habaye igitero mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe umuhitsi Melchior Ndadaye. Kwihweje amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu, ibyo bitero n'ibikorwa by'iterabwoba n'ibyaha by'agahomerabunwa kuko ababikora badatera abasirikare ahubwo batera abenegihugu batariko barabarwanya hamwe n'ibibanza rusange.
Yamenyesheje ko Banki Nkuru y'Igihugu yaciye yugurura dosiye y'urubanza umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaradomye urutoki kubo ubutungane bw'iteka ko bateguye ibyo bitero byahitanye abantu batatu abandi barenga ijana bagakomereka.
Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ibyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe n'aba bakurikira. Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako, Nyamoya François, Barankitse Margarita, Biremba Melchiade, Nibigira Jean Claude batazira Bayaga, Niyukuri Nikora batazira Gisiga, Bahati Gad Albert, Ndayiragije Lieve batazira 2026 n'abandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko tukirondera. Kubera ko abo barongoye ako kabyo twavuze bataba mu Burundi, twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikirize ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza. Dusavye ibihugu bibahaye indaro aho abo bantu twavuze boba bari canke baza baraca rimwe rimwe ko bodufasha kugira bafatwe hisunzwe amasezerano atandukanye yo gufashanya mu by'ubutungane aduhuza. Ibyo bikaba byotuma amahoro n'umutekano bisasagara mu karere.
Ijwi ry'Amerika ntiryashoboye kuronka abo badondaguwe bose ngo bagire icyo babivuze ko yamara. Umwe muri bo François Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambi MSD utavuga rumwe na leta, ariyamiriza yivuye inyuma ivyo we na bagenzi be bagirizwa n'ubutungane bw'u Burundi.
Abantu bose barazi uko ubutungane bw'u Burundi bukora, mbere n'umukuru w'igihugu wenyine yakoroye amosozi y'ubwo butungane buteye isoni. Nta muntu n'umwe rero ashobora kwemera ibintu bivuye mu butungane bene ubwo, kandi nta butungane bw'u Burundi bushobora kubona ngo bwagize amatohoza y'ukuri. Ibyo byagirije ntaho bifatiye. Icyo umuntu ashobora kwibaza ni uko hashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi.
Igitero cyabereye mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura caremanzwe n'umuharwanya leta witwa Red Tabara. Yamara ibindi bitero vy'amagrenade nta n'umwe arazemanga ko ari we yabikoze. Nayo bamwe muri abo badondaguwe n'umushikirizamanza kizigenda wa Repubulika basanzwe bafise n'iyindi mitari mpuzamakungu ibarondera. Abo nabo ni Alexis Nduhije arongoye umugambi MSD utavuga rumwe na leta, na Marguerite Barankitse yashinze kandi atwara ikigo Maison Shalom azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira agateka k'abana. Abo bari ku rutonde rw'abandi barenga 30 baronderwa n'ubutungane mu idosiye yo gushaka guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Twe Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.